umupfaso ni Melanie Harris igenzi yakiriwe na Alain Yome Bunyoni umushikanganje wa mbere w'Uburundi ku mugwa mukuru w'utunzi Bujumbura baganiriye ku byerekeye imigendane ya Burundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika agisata kizi imbere y'ibindi Amerika itanga mu ifashanyo n'icyamagara y'abantu ikabimaze imyaka myinshi gisahiriza ku mwaka ya Burundi Burundi amamiliyoni 50 y'amadolari y'abanyamerika Higgins aseruka icyo gihugu cya mbere gitunze kurusha ibindi ku isi yatangaje ko ubwo buryo bwongerejwe
Cette année a été augmentée à 65 millions de dollars.
Uyu mwaka twayadugije kugera ku miliyoni 65 z'amadolari akaba afasha mu kurwanya sida, malariya no mu gukingira abakenyezi bibungenze hatibagiwe n'ubutabara Niko yavuze Higgins yanamenyesheje kandi ko igihugu cyiwe cyishimiye utwigoro twakozwe na Leta y'u Burundi mu bijyanye n'agateka ka zina muntu na cyane cyane mu kurwanya urudandazwa rw'abantu
Mon gouvernement croit très profondément dans le droit de l'homme. Et cette année passée, nous avons vu que le gouvernement du Burundi.
Leta yanjye yashyigikiye cyane agateka ka zina muntu kandi mu mwaka uheze twarabonye ko Leta y'u Burundi yafashe ingingo ziboneka nk'urugero mu kurwanya urucuruzwa rw'abantu. Izo byarashimwe na Amerika bikabonekera muri raporo y'umwaka yasohotse ku bijyanye. Ni kugwanya urucuruzwa rw'abantu niko umupfaso na serukira Amerika mu Burundi yongeye ko yongera saba ko intwari ibereye yokomezwa kurusha kubwira abanyamitahe b'abanyamerika n'amasosiyete yabo bazana imitahe muri ico gihugu abagwizatunga Alain Guillaume Bunyoni yabahamagariye kuza gukorera mu Burundi badatevye nk'uko bisigurwa na Moise Nkurunziza umuvugizi w'ibiro by'umushikiranganji wa mbere
yashimye ibikorwa leta iriko irakora inzu za Amerika zikenguruka cane ibiriko birakorwa na leta y'u Burundi ibiriko birakorwa na Kizigenza mu gisata c'intwaro ibereye haba kurwanya ibiturire umushikiranganji wa mbere yasavye ko igihugu c'u Burundi cifuza ko imigenderanire iba hagati y'ibihugu vyacu bibiri yoba ya migenderanire bamwe bose bakuramo inyungu ico bisenganyanganya aho rero yatumiriye abanyamitahe y'abanyamerika kuza na imitahe yabo hano mu Burundi kugira ngo nabo babone yuko Uburundi hari cyo gukamisha ko ne company americaine nishobore kuza gukora hano mu Burundi kugira ngo bahagire imigambi maze iyo migambi heze igira akamaro haba ku Barundi haba no ku banyamerika ubwabo
mu myaka 50 iheze Amerika imfashanyo zitari nk'u Burundi harimo no gushyigikira igisirikare Buri mwaka leta ya Amerika ironsa miliyoni 80 y'amadolari igisirikare cy'u Burundi kongera igashyigikira iyindi migambi itandukanye mu bisata byo gutabarana Umufatoni Higgins yatangaje akigera mu Burundi mu ntango z'umwaka kw'igihugu ciwe kizongafata mu mugongo imigambi yashyizwe imbere na Perezida Evariste Ndayishimiye iri mu gukomeza intwari ibereye uburimyi n'ubworozi kurwanya ubushomeri mu rwaruka ukuziraniriza kazoza abakozi n'ibikorwa byo kunywanisha Abarundi Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika